Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Milioneza nshuti mwe se turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki 11 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Ubona nk'uko mu bimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Kumusi wa kane w'indwi iheze muhuza mpuzamakungu mu mishikirano ihuza Abarundi, Benjamin Mkapa yarakiriye intumwa z'abahurikiye mu runani Senareda rutavuganwe na leta y'u Burundi zirongowe n'umukuru w'urwo runani Charles Nditije. Mu bintu umuhari Senareda wasavye umuhuza ni uko yokora ibishobotse byose kugira ngo abanyapolitiki b'Abarundi bafite imitahe yo kubahagarika batokumirwa mu biganiro bitekanijwe mu kwezi kw'icumi. Umuhari Senareda urasavye kandi umuhuza ko yohanura leta y'u Burundi kugira ngo ntihindure ibwizwa shingiro. Imbere yaho umuhuza Mkapa yari yabonanye n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana aho atahukiye. Nduwimana yarahaye ikiganiro amenyesha makuru araheza aratangaza bimwe mu byo yayaze n'umuhuza Mkapa birimo ko yamwumvishije ko leta y'u Burundi ifuza ko ibyo biganiro biba ariko ko abafise imitahe ibakurikirana badakwiye gutumirwa muri ibyo biganiro. Reka twumvirize ikiganiro umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye cerekeye izo nama umuhuza yagiranye n'Abarundi.
Intumwa zitatu z'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bari mu runani Senarede nizo zakiriwe kuri uyu wa kane no muhuza mu matatu y'Abarundi William Benjamin Mkapa. Abo nabo ni umushingamateka Charles Nditije atwara urwo runani, umushingamateka Jean Minani yahora rurongoye, hamwe na Chauvin Mugwengezo wo mu nzego nyobozi z'urwo runani. Charles Nditije yararongoye izo ntumwa yabwiye Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone biciye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi ko bari bitabye ubutumire bw'umuhuza. Icatumye umuhuza abatuma ko nk'uko abandanya bivuga no kurabira hamwe ikirangaminsi gishasha c'ibiganiro hamwe n'abotumirwa. Nditije yatubwiye ubutumwa nabo bahaye umuhuza Mkapa.
Tambwiye neza yuko twemera ibiganiro tubyemera kandi twemera ibiganiro bidakumira bihuza leta n'abacutitse na twebwe nabo turi kumwe abiyamije ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Icyo twamenyesheje ni uko hamwe Nkurunziza yohirahira agahindura ibwirizwa shingiro ibiganiro biri mu nzira cyangwa byatanguye yuko yoba yahagaritse burundu kandi twebwe iyo azoba yindi ngwano atangwe azoba yongeye kiri mu kindi yuko ibyo bintu twasabye yuko uwo musaba yuko yahagarika vuba na bwango. Kubyerekeye imitahe twavuze yuko bagomba ko tuganira nta mitahe idafise mvura, iyo mitahe ibanze igahagarikwa kuko nta byaha byagira abantu. Iyo mitahe rero ntiyo yitwaza ngo ntibazo kuganira no kubyerekana ko batagomba kuganira.
Ivyo biratandukanye cyane n'ivyo muhuza wo hagati mu gihugu cy'u Burundi Ombudsman Edouard Nduwimana nawe yari yasavye Benjamin Mkapa umunsi umwe gusa imbere yuko abo batavuga rumwe na leta bakigwa hari kuwa gatatu w'iyindwi. Nduwimana we yari yabwiye umuhuza ko abo bakurikiranwa n'ubutungane ikibanza cyabo atari ku meza y'ibiganiro.
Twakivuganye kandi nawe navuga ati birumvikana ivyo leta ivuga kudashobora kwikirana n'abantu basanzwe bakurikiranwa n'ubutungane, abantu bagiye mu bikorwa biteye kuri na demokarasi byo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ati birumvikana yuko leta ishobora kwikirana nabo muri kino kiringo. Twatwumvikana yuko agiye gutandukanya cyane cyane abakurikiranwa n'ubutungane n'abadakurikiranwa n'ubutungane, kuko muri abanyepolitiki b'u Burundi abadakurikiranwa n'ubutungane nibo benshi gusumba abakurikiranwa n'ubutungane. Nicyo twumvikanye nyitwara kivuze kuko by'ukuri bigaragara ko icyo gituma ndetse n'ibiganiro bisa nk'ibidatera intambwe gaheza akabashikiriza icyegeranyo cyo gutuma baje mu matora yo mu 2020 imitima itekanye kandi abanyamigambwe bose bidegembye.
Ayo matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 abatavuga rumwe na leta baraye babwiye umuhoza kw'ibyo kuyategura ahubwo byoja mu nkingi nyamukuru z'ibiganiro atagihindutse bizosubira guhamagazwa mu ntango z'ukwezi kuza kw'icumi.
Kubyerekeye iby'amatora turi amatora ndituyanga amatora turayashaka mugabo ubwira amatora be ntashobora kuba amatora nkuru zari batwara igihugu nta matora ashoboka ari imbonera kure nta matora ashoboka imigambwe yarasambuwe imesha makuru byarasambuwe abantu ibihumbi n'ibihumbi byiza bakiri hanze abantu baguma bicwa abantu baguma bangara. Nico gituma tugira tuti twokwicara tukaraba inzego zotegura ayo matora n'ikingo ayo matora yoheza akabera ko kandi twize yuko numuhuza nawe nyene yabonye nabandi makunga bibona
ibiryo byo muhuza byari byihaye isango yo gushika ku masezerano mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka twagerageje kuvugana n'ibyo biro kugira ngo tumenye ko aya masezerano ubu yamaze gutegurwa ariko ntivyadushobokeye gusa mu kwezi kw'indwi umwunganizi wo muhuza Makocha Tembere yabwiye ijwi rya Amerika ko kudashika kuri aya masezerano byavuye ku barundi bwabo iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira ngo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti urumva ko atakundi so kurangiza ibiganiro kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire ahubwo novuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina haraheze imyaka ibiri haguma haba inama n'imibonano zo gutegura ingene abegwa n'amatati bose bo kwicarana ku meza y'ibiganiro ariko n'ubu ntibirakunda hadasebye leta hasiba abo batavuga rumwe isango ya nyuma iheruka hari hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaduteguriye inkuru. Haraheze rero ukiringo kirenga umwaka imishikirano ihuza Barundi itanguye ariko ico kibazo cabotumirwa mu biganiro nikiratorerwa umuti kandi nico catumye imishikirano yose baye ataco ivamwe. Abashigikiye kwa bafise imitahe yo kubahagarika kubera ibyaha bagirizwa bijanye n'uruhagarara rwa politike rwatanguye mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015 bavuga ko igihe cageze cyo kuvavanura n'imyifato yo kudahana mu gihe abashigikiye kwa bafise iyo mitahe yo kubahagarika batumirwa muri ibyo biganiro bavuga ko uwo zihora gusutama iyo zimara zose ngo kuko n'abari muri leta nabo nyine bakoze ibyaha izo mpari rero zirakomeza gushika ubu kandi ubuzima bw'umunyagihugu asanzwe buguma butituka eka n'ubutunzi bw'igihugu bukabandanya uyanzara mbega ku bwanyu ikintu cyo tuma abanyapolitike bashika ku masezerano y'ukuntu amahoro yosubira gusasagara mu Burundi n'ikihe ikintu mwibaza ko cyo fundikwa mu kwezi kw'icumi igihe abanyapolitike bazohurira mu biganiro yarusha mu kwezi kw'icumi n'ikihe kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye abarundi baba mu mahanga bimwe bita diaspora kugira ngo nabo nyine baterere ibyiyumviro byabo turi kumwe na Professeur Libera bashira kandi muri yo neza Professeur Libera ntibashira kandi
muri yo neza ndaramukije n'abari kwatwumviriza ndaramukije n'umugenzanje
murakomeye
namahoro neza namahoro
ego mwe turaba turi kumwe kandi na Professeur Atanaze Gahungu telefone yiwe yacitse mu kanya ariko nibaza ko mu kanya tuza kumuronka mu kanya reka dutangure kuri mwebwe Professeur Libera ntibashaka kandi murumvise ko ibibazo bigihamba cyane gose yarahize uyu mwaka izo ari zo mpari yahuje mu biganiro tubijamo ikintu cyo tuma mbega abarundi bapfundika amasezerano rama ikabakumvikana ku bibazo bimaze ikirengo kirenga imyaka ibiri bihanze abarundi n'ikihe cyane cyane muri iki gihe byitezwe ko bazosubira mu nama eka mu biganiro mu mishikirano yarusha ikintu mubona coshimikirwa ko n'iki
ikintu ca mbere coshimikirwa ko nuko impande zose zokwemera ko hari ingorane mu Burundi kuri izo ngorane ziriho zibabaza cyane gose abanyagihugu sagasishwa rumuri inkurikizi mbizi izo ngorane ziri mu gihugu zatumye uno munsi abarundi basa n'uko ari umwana w'imfuvyi icyo nshaka kuvuga ni inzara ni ingwara ni ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi ivyo bigatuma umunyagihugu akena bimwe biteye agahinda murabona ivy'inyigisho byose byarasubiye inyuma mu ncamake ingorane ziri mu gihugu nuko abo oye bajejwe bya politiki ari abari ku butegetsi ari abari muri opposition bo kumvika bo kwemera bose ko ari ingorane bwa mbere hanyuma baze kwemera ko ari ingorane murazi mu Kirundi kuva na kera iyo abantu babiri bashwanye batumvikanye ba abandi abaje hagati bagahanura ariko gituma rero bamaze kumvikana yuko ari ngorane nta wundi muti no kwicara hamwe bafashe bagafasha kandi cya mbere biba byamaze kuba mu Burundi ari cyo gituma rero ica mbere nyamukuru no bona nuko ubutegetsi bw'Ibujumbura bwo kwemera yuko bajye abantu bose bapfa birirwa baricwa ingorane ziri mu gihugu zose ko ziriho bariki kuzihakana hanyuma bariki kudadika bicara hamwe n'abandi kugira batore muti ingorane ziri mu gihugu impunzi zahunze zishobore guhunguka ya maradiyo yugagwa ashobore kugurugwa abanyororo bafunzwe ari mu nyororo bashobore gupfungurwa hanyuma ibintu bije mu buryo bategura amatora barundi batekanye
ku bwanyu bafise imitahe yo kubahagarika barakwiye kuja gutumirwa muri ivyo biganiro mu kanya gato
icamere coco beme ko ari ngorane nta gucagura umuntu n'umwe ngo gukumira kuko gukumira no mu gifaransa c'est reporter le problème kuko ibintu bigeze nuko umurundi wese yashaka kuja muri ivyo biganiro yo bijamwo tugatora umuti urashe kandi urama kuko murabona yuko mwihweje biba mu Burundi hafi imyaka 10 canke 15 twama mu ngorane
hari abantu professeur Libira bavuga ko igituma mu Burundi hama ivyaha byinshi eka vyama vyaje ku imyaka iheze ari uko nababikora badahanwa ico kibazo cyo kudahana cyo mu kibuga kwiki
ico gibazo cyo kudahana nico kiri gisigura ingorane zose zabaye mu Burundi uno munsi rero harageze aho abarundi twumvikana yuko uwakoze icaha wese acagira bagakwitwa intahe mu gahanga kugira dutegurire kazoza kugwaruka dutegurire kazoza k'abana bacu nitubarage ibyatunaniye mu ncamake rero ubutungane buteza gukora atanu umwe bukumiriye uwagize ikosa wese ahanwe bakurikije amategeko nk'uko biba mu bihugu mu bihugu bubahiriza agateka ka muntu
yego ndabona na professeur Atanas Gahungu yashitse ngaha ku murongo mwiriwe neza mwaramutse neza ha muri Amerika professeur Atanas Gahungu muratwumva
ndabumva
mwaramutse neza
yego mwaramutse
yego me ni murongo wacitse ariko umaze kumva ibibazo tugiye kuyaga uyu munsi cyane ni ibibazo byerekeye abo tumirwa mu biganiro kuko turabona ko leta y'u Burundi yo yivuga ko abafite imitahe ibakurikirana badakwiye gutumirwa mu gihe intumwa zabonanye za Senared urunani rutavuga rumwe na leta rwabonanye n'umuhuza rwamusavye ko bose botumirwa harimo nabo bafite imitahe ku bwanyu ikintu abarundi bupfundika igihe bazosubira yarusha mu kwezi kw'icumi n'ikihe ikintu cihutirwa mubona bushika ko n'iki
ikintu cya mbere cyihutirwa no kubanza umuntu akaraba izo nama kuko izo nama zira iyo nama irakenewe gose ariko imaze gukenerwa no kumenya yuko ari inama iraba barundi bose yuko abajayo bose baba barungitswe n'abarundi barabarungitswe n'abarundi kandi umuntu yobanza kuraba ati mbega none umuntu wese arakwiye kuja muri iyo nama ego umuntu wese araja arakwiye kuja muri iyo nama mugabo niwofata abantu bose miliyoni zose z'abarundi ngo zije mu nama n'ukuraba rero bati mbega mu mategeko mbega mu bishinga inzego zo mu Burundi umuntu kugira ngo yemegwe kwa aserukira abandi bijanye n'iki hanyuma iyo nama nibaza yuko nkuko mushinga ntahe ibiraka yivuga yuko hari harabaye aka kantu ko kudadika ko kudadaza mugabo ko kantu ko kudadaza kumbure kari kuri bose abantu rero bubanza bakaraba bati mbega ibyo bintu byo kudadaza bitarumvikanwa umuntu amenye bati ikizoshikwa ko kugira umuntu agende guserukira abandi muri Arusha uwo bakuramo n'indi uwo badakuramo n'indi ibyo bintu rero bitarashobora kumvikana nibaza ko bizohera kuko bizoheza bikagorana mugabo jewe gikuru nukuraba yuko umuntu wese agomba kugenda aho muri Arusha abagiye aserukira abandi ntawogira ngo ntawoshobora kuvuga ati umuntu wese akwiye kugenda muri iyo nama aho hoho yoba yuguruye akumbure inzego bimwe bitazoshoboka
hari kibazo gihambaye cyane gose mu kigihe cyane cyane batumvikana ko aboja muri ibyo biganiro kubwanyu professeur Atanas Gahungu abantu bafite imitahe ibakurikirana kubera ibyaha bagirizwa kuva mu 2015 barakwikoja muri ibyo biganiro
ibyo ni ibintu atamuntu ashobora kwishura kuko ibyo ni ibintu bigoye kumenya yuko umuntu yagirizwa cyangwa atagirizwa no kubanza kuraba uyo muntu kugira kutaba utanywana n'intwaro bivaga yuko ubyo kwagirizwa n'ibyo umuntu akwiye kubanza kuraba neza icyo bivuga mugabo jewe gikuru sico norabira ko nubanza kuraba yuko uwo muntu agomba kugenda arafise abafise abamutumye arafite ijambo azogenda avuga atari ijambo ry'abantu babiri atari ijambo ry'umuntu umwe kuko aho hoho niyo bari karaserukira jewe ico kintu ntawoshobora kuja mu bintu by'inzego by'ubutungane ngo avuge ati naka niwe azoserukira kuko uko umushinga ntahe libera heje kuvuga nuko mu Burundi abantu bakurikiranwa abantu bagize ibyaha batigeze bashobora guhanwa aho rero n'umuntu yocara abati mbega kugira mu Burundi umuntu ase yavuge neza ati umuntu akurikiranwa ninde udakurikiranwa ninde ibyo nibyo nibaza abantu bariko bamukapa bariko barabisononora nibyo bakwiye kuraba neza mugaba harije uco nguma mvuga nuko uwo muntu agomba kugenda arafisa bamurungitswe abo bantu bamurungitswe bangana gute batariho bamurungitse sinibaza kwakwiye kugenda
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Defense mwiriwe neza
mwiriwe
izina ry'ikirundi ni nde Defense
ni ry'ikinyarwanda ndetse ko dusa nk'abasangiye gupfa no gukiranitswa ntihabose iri Defense
ntihabose muri hehe
ndi Kigali mu Rwanda ariko ndakunda Abarundi ndakunda Burundi kandi nkunda no gukurikirana iby'i Burundi
ni byiza cyane gose murafite ikibazo rero murafite icyumviro
urebye ni icyumviro
urebye
rero bari abantu bashumuye Abarundi mu migumuko jyewe sinemeza yuko nanjye nabatumira mu biganiro ikibareba cya mbere ni ubutabera kwe kubanza gukurikiranwa n'ubutungane bagahanirwa kwanza kubanza gusuzugura Abarundi bitoreye umukuru w'igihugu aho kugira ngo babubahe ngo bamuhe agaciro ahubwo bakabanza gushumura Abarundi mu migumuko batwika amabarabara basenya ibiraro kubw'ibyo rero jyewe numva ahubwo bari barakoze ibintu bibi cyane nuko hari Abarundi babaye abanyabwenge bamwe na bamwe ntibajye muri biriya bintu niba mubyibuka neza muribuka ko bavugaga ko hagiye kuba genocide mu Burundi iyo genocide gira ngo ntayabaye ahubwo kuko bakiye bahunga umenya aribo bayiteguraga kuko abenshi muri bo baragiye genocide irahagarara umenya aribo bari barayiteguye inzego zikayibabuza hari kuyishyira mu bikorwa bikije rero umuntu nk'uwo nguwo utekereza igihugu amahano angana atyo nakicana we mu biganiro ahubwo yakicirana n'abacamanza mu rukiko nge niko mbyumva
murakoze ntiyabose Defense reka duhe ijambo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku cimvira mushikirije dutangwe kuri Professeur Libera ntibashaka kandi
iri Defense ibintu avuze ni ibintu tumaze iminsi twumva mugabo uravye ingorane ziri mu gihugu ikintu cihutirwa n'amahoro n'umutekano kuri bose ayo mahoro n'umutekano nayo ntashobora kuboneka Abarundi bitwa ko batase baticaye hamwe ngo bayage izo ngorane bazitorere umuti no kwibutsa iri Defense ko atari ya mbere mu Burundi ibiganiro nk'ivyo biba no kwibutsa yuko hari n'abari baraciriwe urubanza rwo gupfa bitavye ibiganiro vya Arusha mbega uno munsi abo bagiriza ko bafise imitahe ico umuntu yotangura kubaza iyo mitahe yatanzwe nande yatanzwe na muri leta abo bo muri leta nyo ba novuga ku batase nabo bateguye uyo myerekano no kuvuga rero yuko iyo mitahe ntifashe na gatoyi kuko turavye ibintu n'ibindi babikurikirana harimo ubunyoma bwinshi munca make rero kugira amahoro n'umutekano agaruke mu Burundi ntawo kumigwa hanyuma aboje mu biganiro n'ubyo biganiro nibande hanagira nishure mushikana y'igahungu aboje mu biganiro n'imigwi je mbona ibiri ibiri cyangwa itatu umugwi wa mbere ni yo leta ritiriho n'imigambwe yishigikiye no kuvuga imigambwe iseruki iri muri muri nuze muri parlement no muri gouvernement umugwi wa kabiri ni umugwi wa opposition uwo mugwi wa opposition ni za SNARED hanyuma rero hariho n'abavuga ko bafashe ibigwanisho abo bafashe ibigwanisho nabo nyine kugira amahoro aboneke batazakuja muri izo biganiro umugwi ubundi ni ukongera ko ni umugwi wa bamwe bige bakora bo muri societe civile ari amaradiyo ari za societe civile cyangwa abamenyesha amakuru hanyuma rero na diaspora kuko diaspora irafite uruhara runini iya murabizi haba mu byo guteza imbere igihugu haba mu byo gufasha gutorera inyishu ingorane ziriho ni abero nyo bogenda muri biganiro sinavuze yuko umurundi wese yogenda abo ndondaguye barafise abaserukira ari bo kwita ibyo biganiro atano mwakumiriwe atavyitwazo kugira umwanya uburagenda ngo hariho abakiriwe imitahe ivyo ni leta yabigize none ko leta iri mu ba teizo ngorane kuko tuzibuke neza ko ari kiringo cha gatatu none leta niyo yoca yitorera abaje kuganira ibishoboka dushira imbere ineza y'abarundi ineza y'ugwaruka cyane cyane kazoza kejo kuko uno munsi ingorane mubona zatewe ni nizo njyane ziriho ingorane nyinshi cyane dushira imbere cyane cyane ineza y'umunyagihugu na cyane cyane umunyagihugu nyarucari atazi n'ivyo za politiki ivyo by'amanda ni iki atacu mwungurira kugira abarundi bicare hamwe bayage batorere umuti ingorane z'igihugu
ico kibazo cha manda igira gatatu nkuko muvuza n'ikibazo n'abanonose amategeko gushika batavuga co kimwe ikindi nuko mu migambwe iri muri leta ariho imigambwe itavuga rumwe na leta nayo nyene sinzi ko mutavuze ko yoshaka kuja mu biganiro aho novuga bipona nkavuga na FNL iyo ni migambwe
ku iyo iri kumwe na leta kuko nuzeye hariho ipona ya kiasura la premier vice presidence ya konsilia aho nabo batandukaniye
na FNL
FNL gwasa ari muri ni vice president du parlement ntawataniye na leta kuko bari kumwe bagira imigambi imwe
ikizwe nuko ari imigambwe yo muri opposition ariko duhe n'ijambo professeur Athanase Gahungu nawe nyene agirica avuze ku byashikirijwe n'umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika Defense ntiyabose duga ku ijambo professeur
ego ibintu yavuze biragoye n'inkivyo umuntu abishize hamwe n'ivyo professeur biraherutse ahejeje kuvuga umuntu aca abanza karaba ati mbega abo bagenda yo migwi nabonye itanu abataba leta abataba opposition abafite ibigwanisho etazi vie na diaspora birumvikana yuko abo bose ari kugenda mugabo nca ntangura kwibaza none mu kugenda buheza bagafata ubu ukikuru cyane nuko nukubanza umuntu akaraba ati ngo tubanze twumvikane neza dusigure ico toba twita opposition uciye ufata ugakuramwo abantu bose bari muri opposition mugaba bashoboye kuronka aba baserukira mu muri leta kuko leta y'u Burundi si kuvuga yuko leta y'u Burundi igizwe n'umugambo umwe leta y'u Burundi irimo abari muri opposition ibyo rero nibaza yuko bizoheza bikagora nico gituma nibaza duca dusubira kuraba tukaraba neza tuti mbega uruharagwa mukapfa muri byose n'igwe urumeze gute ugo ruhara rero gwiwe nibaza ko rukuru cyane rukuraba ati abantu bazoza muri iyo nama ngo tuvuge tuti bazoba bameze gutya bazoba baserukira abanaba naba abantu baserukira naba hama bamaze kubatora baca bavuga rero bati bo aba leta naba a opposition ntishobora kuba opposition sinarede yonyene nibaza opposition nka za FNL bakaba badafise abo baserukira na bene buraheza bakagenda hanyuma abandi bose boheza nkuko bigenda mu bindi bihugu byose baratora abaserukira abandi hanyuma iyo yindi migambwe mike mike idashacanye abo bandi bantu bagomba kugenda ku ruhara rwabo mugabo bogenda nk'ico bita mu gifaransa aba observateur abo ba observateur rero bogenda batumiwe nk'aba observateur mugabo umuntu wese ntashobora guca avuga ati jewe rero kuko mfise abantu 10 bafise ibigwanisho ndagiye mu nama ngiye ku userukira abarundi oya arashobora kugenda nk'umuntu observateur rero nishobora gomba umuntu abaza abanza arabe hama abanza baze neza yuko ukuntu mukapa akoranye n'ubona barundi akoranye n'abari opposition barashoboye kuja hamwe ngo bavuge bati twebwe ngo turabe neza ico twita ubushobora guserukira abandi barundi sinansa yuko iyo migwi ko ari itanu canke yoba 10 yobaho mugabo nibaza yuko gikuru bakwiye kuvuga bati mbe iki twita leta nicahe ahubwo nibaza ko bari bakwiye kuvuga bati umugambwe uri ku butegetsi nuwahe imigambwe yoba iri muri opposition niyahe ishobora kugenda hanyuma rero bamaze kubiraba abo bandi bantu bafise utugwitugwi bakagenda como observateur
ikindi nibaza ikindi umuntu yakwibusa nuko FNL ari ya Jacques Bigimana nkuko ubushikanganje bw'inkore yo hagati bwa bitangaje mu gihe umushanahe rwasa afise urunani amizero y'abarundi reka duhe ijambo kandi wundi munywa nyu radio ijwi rya America Patrice muri we neza muri hega Patrice
Jini kwa uima Patrice handa wa mwendibu chumbura.
Ego memurafisi kibazo mwafisi chumbu vilo duka kujambu?
Ego. Nukuri ilu zivurundi. Mwede nukwa wano wata kuna kufugi shukuri nguwa domeko. Siniwa to yuko nungu mtumira lisa awa ezi. Saji. Petro hundi zawa wa mtumira ukupu. Wambi lakiko zawa na banga ili ino. Chija jihi. Saho bisabisana n'ibyo muri uko byabaye bicandadaye bica umuhutu wese wabonye aho mu bisagara yaba hehe ugasanga ni leta igizwe n'ubwoko bumwe iriko irakora iba hama abantu bafatiye ingingo yo kujya ku habuta demokrasi ariko izo bintu ni za demokrasi bujya buvuga ko bisa nama n'abakaro rero ifo kuvyita inguko mubonye ivyabaye nama nama kwa wani mwezi nga wuza kifika Amerika ewe nama Patrice wuchaba kudeta naguye nuri gani kum nari kondi gira mibarabara ilicha indere ina mshinga mateka mwure nama ni sore wa munga kara banyo yuru mwoki barangu vita turi kumoto umoto warai turira wadu kutiri ili nari vise vyozi hali mwona memuare ya anji turira uwe sinashua kutu mwiki kubera ubu nta muntu numwe ashaka kumpa akazi hari engineer agronome yitwa ngo ufite ati tuzi dufite dufite none ubu ngo tuvuga ubu barava kandi ubu kera
ndumva telefone yawe Didoni hari gihe icika musozere ndumva ivuga nabi cha Patrice murabe aho mwoja kugira ngo ivuge neza musozere mukanye gatoye ndumva ivuga nabi sozera
ibihere mu Burundi nuko abantu bitwa karaba bitwa karabashinga ntahe bakoze amakosa ifo ashi abana bafatiye amaboko n'ugongo y'igihugu cyose. Nuko murakoze.
Murakoze Patrice, dekadone jambo kandi Dieudonné. Dieudonné muri weneza?
Muri weneza.
Muri heka Dieudonné?
Ngisaba cyabujumbura.
Izina gikirundi ninde?
Niyo nkuru.
Niyo nkuru duga ku ijambo.
Kisina cyabo shikiriza. Ku wadutunga mwije biganire. Igari rwima cyari gito mugabo habonetse gushaka ukudashaka ku mpande zose kugira ngo ibiganiro bitere imbere. Ingaruka nazo ingaruka zibonekeza iriko zirashikira abanyagihugu. Twagira dusabe abaturongwe n'abanyapolitiki bose ko abatwara iki gihugu kigize kuba nabo bari mu ishamba bakabaha ikigongo cy'agateganyo bakaza bakaganira mu butungane bukazokora mu nyuma. Abafise imitwe y'abanyapolitiki nta kuntu ubutungane bw'Uburundi bubahereza ikigongo cy'agateganyo bakaja mu biganiro ha mu butungane bukazokora mu nyuma biganiro byateye intambwe izi ndwara nizahize mu gihugu. Hanyuma ku bijanye no muri opozisiyo nabo bavuga ngo bo bonyine bakavuga ngo bari muri opozisiyo abandi barimo. Imigambo n'amategeko iri mu Burundi bose n'abanyapolitiki barafise icyo batera ku kibazo cyadutse mu Burundi. Nibaza ko bafatiye ku migambo yemye n'amategeko butira batazanguye bakagenda mu biganiro bagaterera bose cyane mu bakuyemo hanyuma Burundi tukaronka amahoro kuko ndabona ibintu bigeze kure cyane.
Murakoze Dieudonné niyo nkuru reka duhe ijambo Libera ntibashira kandi agira icyo avuze ku byashikirijwe na Patrice. Patrice avuga ko abantu bakwiye kuvuga ukuri ikaba avuga ko ibintu byabaye amayobera mu Burundi ubwicanyi abantu badashaka kwemera amakosa bakoze eka na niyo nkuru avuga cyane cyane ko tanga ikigongo cy'agateganyo bose bagatumirwa mu biganiro ndiba ku ijambo mu kanya gatoyi ntibashira kandi.
Mukanyizi nuzeye mu ncamake aba Patrice yahejeje neza cyane yahuje na Dieudonné. Ikintu gikuru nyamukuru ni uko abarundi boronka amahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Ibyo navyo bisaba yuko aba abari ku butegetsi aba abari muri opposition bumva yuko amahoro n'umutekano akenewe kandi ko abarundi barushe. Ivyo rero maze kuvyemera nta nkeka nta wundi muti no kwicara hamwe atawe bakumiriye. Ikibazo c'abazoja babaja muri ivyo biganiro ico si kibazo kinini giteye ingorane cyane gose kuko nibaza ko umuhuza ivyo yarabinonosoye kuva ko arize igihe kuko turabona batumira abo yumviriza. Ivyo rero nibiteye ingorane. Igiteye ingorane na bakwega amaguru badashaka kwemera ko ari ingorane hanyuma kugira babe baramaze umwanya ku butegetsi n'ahandi kubwanje Dieudonné na Patrice bavuze ibintu bitumbereye yuko ari ugutegura kazoza kugwaruka gwejo wabiciye mu mahoro n'umutekano. Aya mahoro n'umutekano nayo akazova mu biganiro atawukumiriwe.
Yego be atanazi gahungu namwe mugira ico muvuze kuvyashikirijwe na Patrice na niyo nkuru Dieudonné.
Ibyo bose bamaze kuvuga nibaza ko atacu no kongera kuko ahubwo nibaza amajambo Professeur Libera avuze ko ari meza yuko abarundi bose ubu aho bateye aho duteye dukeneye umutekano dukeneye amahoro. Uburundi abarundi bose aho bateye bakeneye kuraba yuko Uburundi bwejo aba bana bariko baravuka abana bariko barakura ko bakeneye kuzoronka Uburundi bwiza. Hanyuma gikuru nuko nibaza inzego z'ibinzego zo mu Burundi z'ibinzego zo mu makungu zaratoye umuhuza. Uwo muhuza rero arafise akamaro ako kamaro kiwe aho kamaro n'ukuraba ivyo vyose ati mbega kugira hashobore kuba umutekano kugira hashobore kuba amahoro mu Burundi aboza bavugira abandi n'abahe. Hanyuma birabe neza ati reka turabe nk'ibi turiko turavuga vyo aboza sinzi yuko umuntu yoheza akabanza karaba ati abari muri mu Burundi naboza kuserukira abandi naba abari hanze aboza guserukira abandi mugabo gikuru nuko abarundi bose aho bari abarundi bose bakeneye amahoro bose bakeneye umutekano bose dukeneye kubona mu myaka 10 mu myaka 20 mu myaka 100 iryo darapo ry'u Burundi risayangana mu makungu icyo nico gikuru hanyuma ibyo byo gutora bazogenda abaza guserukira abandi je nico jambo ngoma ngumira ku nguma vuga abakwiye kuza guserukira abandi uwo muhuza nibaza yuko imbere bamu yuko bamutora yagiye mu nzego z'amakungu yagiye mu nzego z'ahandi akavuga ati jewe rero kugira mu Burundi abishoboke yuko aba amahoro aho umutekano aboza guserukira abandi naba abandi rero abashobora kuzogenda nkuko namye ndabivuga ko mu observateur abo nabo boheza baka nabene bakavuga ibyo icyo bazo bagiye gushikiriza bagaheza bagatumirwa ko mu observateur nize nagomba kuvuga
tubiyutse nshuti mu seko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Abbas miriwe neza
mahoro cyane
kandi kazina ninde
ngenda kumana Abbas
ngenda kumana murafiki bazo murafiki cyumviro
ego cyumviro cyacu
ego
ibiganiro prema birakenewe kuko ibintu bimaze kujya mu biganiro usanga tatu none kayo usanga cyagomba kuroneka abantu bajyana bitorera ubuki ariko kuko abantu bamaze kwimenyera gukora ibibi bamaze gukora ibi bashaka kuzoza mu biganiro bere mu biganiro kuko abantu bamaze kumenya ko umuntu yoza ukurikikofi ukagwa hata kongera ukagwa hata cyangwa ati mbabarira akakongerja gatatu mbabarira n'ijya kane wabuvuga tu muntu kabisa mbore kuko umenga ngo bakungirira nabi ahubwo nibarabe abo bagirizwa ibyo bagirizwa barabe bishika ntahe kore n'amabagirizwa gukora ibibi bahabihanirwe namba bera naho bere kubera nta kuntu umuntu ufata ngo utumire umuntu yagombye kutakugenda ku mutumba undi ngo mwaganire ahubwo namba bafite abaserukira ngaho mu Burundi baza abahunze barahunze batuma abo baserukira baje kiriya ngaho mu gihugu cy'u Burundi bagende batumirwe bajya mu nzego ganiro mbwa niba ufata umuntu yafata abarundi bose bajya mu hagarara bamwe barapfa basasira amaraso menshi inzara yatwishe bivanye n'ukuntu amaraso yasesa ngaho mu gihugu cy'u Burundi ko n'Imana iravuga ati kabisa ndi gutanze gitese kamwe amaraso menshi nkaryanye ucusanga ibintu bitituka kubera amaraso menshi yaseze mu cyuru ahubwo niba rahe bishikana abahanu wabahanu n'amaruwera yere je kubyi wanje mwabo bagirizwa gukuruta kute ka prema je menga kubyi wanje nibo tumigwa mu kabisa n'ibyo bigaje
murakoze ndakuma na basire kadoni jamo kandi je deon muri weneza
amara
je deon lindi zina ninde irindi zina jawe inde ushobora kubwira abo bantu muri kumwe bakaja kure kugira ngo ntitwumve amajwi yabo hanyuma n'ijwi ryawe rishobore kumvikana tuga ku ijambo ikibazo icyumviro
yego yo nashaka igice ngo dukunce kiganiro muri ko muragira cyane cyane ku bijyanye n'ibiganiro bishobora kuba mu kukwicumi ibyo bitanu muri rusange icyambere iyo nayo ni igice cy'icyanya mirongo ibiri ikintu cyane gikenewe ku barundi n'uburundi n'amahoro aba nawe uri kuraraba nawe baravuga ngo barabagirizwa ibyaha abandi nabo ngo bakubise kudeta ibyo byinshi mbona abarundi ndibazaho tumaze gushika niyo twavuye turahazi icya mbere hari ibyo hakorerwa kurengera n'abarundi kugira ngo ubu Burundi mubwiratware no bwiwabo kandi nta muntu ategereza kuruga mu wenyine icya mbere rero byari ibiganiro ubona ko arabyo igica miriya kandi abategereza kuganira uko bigenda kose usanga umwe afite icyo yagira igihumbi abantu rero bashamiranye usanga bavugana neza cyane bagura ibintu baba bapfa icyo rero barengera inyungu zabo bakaraba inyungu z'igihugu cyose kuko nawe abantu urashaka nawe banziganira abantu bashyika ijana barimo none abantu ijana bashaka gutuma abarundi barenga miliyoni cumi kugira ikibazo kinganuka rero ikintu gihari kuko ikimaze kuboneka ni uko cyane uyu cyangwa uyu ushaka kuko kwikwegera ko udashaka kwiyumva Niyo sana kwenye bintu baada ya umoja ndani ya jamii kwa sababu ingingo ya jamii atakati ingingo kisha kwa wana wa jamii ili afasi itaya aliza lakini jamii kurega. Kama yakuwa hundiisha hundiisha na rangi ya bugiti na hundiisha kuti ya bugiti na hundiisha kuti ya bugiti na hundiisha kuti ya bugiti na hundiisha
Murakoze murakoze Gedeon reka duhe jambo Libera ni bashira kanda ya tangura gice cavuze kubyashikijwe na ngenda kumana abasi eka caja aduga ku jambo na no kucimviro Gedeon mwebwe mushikirije duga ku jambo
ego cyane nuzeye ibyabase yashikirije avuga ati abo bakiri imitani babanze bishikane hanyuma ibiganiro bibe ibyo ntibizoshoboka ibyo ntibishoboka nkuko je do yabivuze ikihutirwa na mahoro abarundi bararushe abarundi bararushe aho rero je do avuze neza cyane gose igikuru kandi kihutirwa nuko abarundi bose bovira hasi rimwe bagasaba yuko abakeneye amahoro bagasaba yuko ibiganiro bibavuba na vuba kandi ibyo biganiro nkuko je de babivuze ntibaje kugira bimwe bita mu gifaransa de compromission ntibaje kugabura ibibanza nkuko tugeze kubibona ntibaje gufata ingingo zituma bakoze ibyaha bose badahanwa bimwe bita impunity nyari nyinzi na hitwa hereye ko amahoro mu Burundi ntazorama mu gihe twubakira ku butungane buke abakoze ibyaha ntibahano izo rero nkabashimiye no ze Gedeon tukaba duhuza tubona ibintu kumwe kinohereza ko nuko iki kibazo c'amahoro ndikiraba abanyamigambwe gusa ndikiraba abanyapolitike gusa ndikiraba abashaje cyangwa abakuze cyangwa abana kiraba barundi bose kandi murundi wese arafise uruhara rwo guterera ari naco gituma kubwanje ibi bita les observateurs bwo gena bitwa kwa observateurs notamment muri societe civile je wese ndavyemera kuko aba muri societe civile barafise uruhara runini ya cane bakora ibikora inka mwiheje ibyo la maison Shalom ikora mwiheje ibyo Pro de Hash ikora Oricom ikora ntuzeye imwiraba ibyo butunzi ibyo bakora barafise rero uruhara runini ya kuguterera kugira ingene tso kuba ku Burundi bwejo mbonye ndana karyo gutera kamo abo muri diaspora natwe turafise uruhara runini ya cyane gose yenda tuje hamwe dutegure kazoza ku Burundi twubake vision ivision umugambi urashe uzoteza imbere Burundi kuko imyaka iheze abaza batwara bose baza mubabarire badafise umugambi urashe guteza imbere igihugu n'abanyagihugu ture tuje hamwe rero twubake umugambi kimwe bita vision ishira hagati umunyagihugu muto inyabucari
kugira tumuteze imbere egome professeur Tanazi Gahunga namwe mugira ico muvuze kufyashikirijwe na ngenda kumana abasi na Gedeon duga kwijamba mu kanya gato
kwa Gedeon aba basi bose ivyo bavuga yuko harimo nibikuru bikuru byose bavuga nuko Uburundi bukeneye amahoro Uburundi rero bukaba bukeneye amahoro hariho ibintu nibaza kumbure uwo muhuza azobanza kuraba akabanza agatandukanya abakurikiranwa ku vya politike kuko uyu munsi ashobora kuba hari umuntu akurikiranwa kubera atumvikana mu bya politike na n'umugambo uri ku ntwaro yabo rero bateza kugira niba bakumbure niba bashire hamwe hanyuma hari hakantu kumbure mu Professeur Libera twumvikanye kuri byose kiretse kuri iryo jambo ry'abaobservateur ibyo jambo ry'abaobservateur ico jewe nagomba kuvuga nuko abantu bagize eta civile barakwiye kugenda mugabo bakwiye kugenda kuri bakurikije iby'umuhuza yatoye ati mwebwe rabumuko kugira muzoze ingo mutwerekeye ico mushingiye ko hanyuma mutwerekeye kandi yuko mufise iyo eta civile ifise abo iza guserukira aho rero bamaze guserukira ni nkuko nyine diaspora izofata ikaja hamwe ikagenda ikerekana ico iserukira abo bandi bose badashobora kuja muri badagenda baserukira Uburundi badaserukira abarundi bagenda kukumbere kumbe bafise akagwi kabo gatoyi abo bose boheza barewe bakagenda ko mu observateur bagasaba ati jewe nze gusaba mu minota 5 nze kuvuga iki niki ariko abantu bamaze kuraba umuhuza nibaza yuko ubu arico amaze ari karakora yamaze kuvuga ati ngo turabe rero umugambwe uri ku ntwaro ngo turabe imigambwe iri muri opposition iyo migambwe ikorera mu Burundi ikorera hanze ibyo riyo heze kabiraba hanyuma ibyo by'abafisi ibigwanisho nabo nukuraba neza umuntu akabaza ati none abo barafise bari hamwe barafise intego zishamiraniye na n'intego z'u Burundi aho rero bimaze kumera gutyo niho buheza bakagira bati kubera twashamiraniye tungana gutya bangana gutya ngo rero tugende tuvugane tugire ico bita turise ahandi ho nibaza igikuru nijyo uko kundu gutora umuhuza yasaba yuko hazoba amahoro kandi nibaza yuko mu byakorera ko mu ntego bamushinze ari byo arikararaba hanyuma baze batumira abantu nibatumira abantu kubera bafise ikintu bapfa n'umuntu mugabo kubera bafise umugwi ushobora guserukira abandi barundi
tubibutse inshuti mwese komuniko mwabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Federico mwiriwe neza Federico
Mwiriwe neza Frederic
Ndikije. Mwiriwe neza. Izina ry'ikindi ni Frederic.
Ni Shimirimana Frederic.
Shimirimana muri hehe?
Turi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura.
Murafite ikibazo mafite cyumviro duga ku ijambo?
Nagomba kubazwa batumire babiri babona impande zose zigumye zidadaza. Nkuko tumaze iminsi tubibona nko mu kindi bari bavuze yuko ariho ibiganiro birasiba eka n'ubu mu kwicyo byongera gusiba kubera impande zose zigumariraza babona kazoza ku Burundi kazotegereza kakaba cyaye hanyuma kandi kabazo twagomba kubabaza turaze abo batumira ugwaruka ntiwose wirirwa cyane kukubera nka twebwe turonguye amashyirahamwe y'abantu bato bato ntitwigera dutumirwa twarasabye kenshi niko twotumirwa ntidutumirwa kubera abantu bagumura mu ibarabara bagumuruye mu ibarabara then bajya urujya gwaruka rwaruda visa kazi ntibashobora kudutumira kugira twerekane ibibazo by'abantu bato batukundine bimeze yuko bagumura kubera ubushomeri kubera baba batafite icyo bakora babuze ukungene babaho kugira tubushobora kwisigurira neza umuhuza icyo kibazo cyacu ntikigira cyumvikana bagerageze batera kamba ntibose bashoboka batumira abantu bakwiye gutumirwa ntibaze batumira bajya abantu batazi ubukene buri muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi hama murakoze cyane imana ibaheza
murakoze
arimasi fatukara
arakumva arimasi fatukara hanyuma murakoze cyane rwose Frederic Nshimiyimana reka duhe ijambo kandi na Aaron mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe irindi zina ninde Aaron
Nsengiyumva
muri hehe
mu gisagara cya Bujumbura
murasa ikibazo murasa icyumviro
bo ni icyumviro cyengerageje kumviriza nkaraba ikibazo cy'u Burundi ndabona yuko umengo sinavuga ngo cyarananiranye cyane ariko kirageza ahantu ku by'ukuri kuvuga ati abarundi ni igidutera isoni turabe ko twogitorera umuti ngerageje kuraba igihe ibiganiro byatanguriye yaba ari abantu tuvuga ati turakwiye turakeneye amahoro ku by'ukuri ikibazo kiba cyararangiye ingoraniro ahantu hagaze ni hehe ni kwa kuntu bavuga ati kudadaza hagati y'impande zibiri izo mpande zinazo ni izahe ni leta nabo batavuga rumwe nukupuka haja anyereta yobugati tuwe turemeye ikine kujya mu biganiro nabo duhanganye abo dufitanye ingorane tutari ko turakumira tuvuga ati ubu nti tumukeneye ibyo nawe nti tumukeneye ibintu bya byaramaze guca mu ngiro yereka haja anye na opposition yabivuga ati yabifise ububasha ikavuga ati haja muri leta haja ntukeneye ko twoganira bya nawe nyine iyo bikoze iyo leta nayo nigitume ivuga ati ujya tere persone ujya ntukeneye ko tuganiye nuko aba iba imufise ko ububasha igisigura yuko yagiriza yuko idakeneye ko baganira ari abanyamakosa bose jinsire ntawo uvuga ngo barehe ariko leta nayo byashobora kuyivuga kugira yikinge ni ukuvuga leta imaze kuvuga ati ujya muntu ndabona yuko umengo ibyo ariko arakora byo ntiriko birangendekera neza ikimushyira muri ba bantu akavuga ati uyu muntu sinkeneye ko tuganira ari na cya kintu uzosanga gushika uno munsi uzosanga kiriho kuyagendeka ibiganiro rero ugiye cyane cyane ikintu nosaba ni uko leta nabo barumva bose bojya hamwe bagafata bakavuga ati twe dukeneye yuko uburundi bwacu bukisa amahoro dukeneye yuko ata bintu by'injyane bizosubira kugaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi yega ibi byose ntibisigura yuko amahanga makungu ariyo aza gutorera amahoro n'umutekano ngaha mu Burundi umuzi uri mu Barundi nyine amakungu aza kwenterope navuga ati agomba twumvikanishe ariko twebwe nyine abarundi abantu ko byumvikana tukajya hamwe inyungu wanatima zaje twe tukazirengera leta ndazo bari muri leta ku by'ukuri bahagarariye kubera bafite ikintu bayironderako abo umuntu uzenya bo muri opozisiyo bafite nawe ikindi kintu barondera ku mbura cyo mu nyungu zo hejuru icyo twasaba ni uko bagerageza bose bakarengera inyungu zabo kugira duharanire amahoro n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi kuko intambara ku by'ukuri intambara u Burundi bwayikimo kandi ni nyinshi yadusesereje twari twifuza yuko iyindi ntambara yugaruka aho barahageze yuko twubaka u Burundi bwacu
urakoze aronsenge wumva reka dusabe Professeur Libera ntibashira akandagira icyo avuze ko byashikirijwe na Frederic Shimirimana avuga ko urwaruka rudahabwa ikibanza reka akababaza n'akazoza ku Burundi reka aca duga ku ijambo namwe muvuga ko abanyapolitiki bakwiye gushira inyungu z'igihugu ubwa mbere imbere ya byose reka nirashira kandi tuga ku ijambo
yego nuzeye Frederic yavuze ati kazoza ku Burundi kazoba kahe mu gihe abo boguma badadika ntibaje kuganira kazoza ku Burundi kazoba kabi cyane kuko uravye aho igihugu ubutunzi bw'igihugu bugeze uno munsi nuzeye ifashanyo yava mu mahanga mu bihugu bibanye bigenzi byahagaze nubona ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi kandi bigiye bata ibiganiro bitabaye vuba ngo imfashanyo isubire kugaruka kazoza kakozo kuba katituka ku byerekeye ugwaruka ndamushigikiye cyane kuko ugwaruka gwarakoreshejwe rurakoreshwa mugabo iyo hageze gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi bagakumirwa ico kibazo rero cyo kwigwa neza bagagwaruka rukaserukirwa mu buryo bwinshi baciye mu minuze mu mihari iserukira ugwaruka canke imihari yigamiye imigambwe abari mu migambwe bakiri batoyi bagaserukira ugwo gwaruka ku nsengi yumva aro ya yavuze neza cyane n'ivyimvu yaterereye nta n'ikibazo kiriho wewe wagira ati ineza igikuru cyihutirwa n'amahoro n'amahoro y'abarundi bose ibyo navyo kugira amahoro aboneke nuko abanyapolitiki boje hamwe nibashire imbere inyungu zabo bashire imbere inyungu y'umunyagihugu inyungu y'igihugu n'ugwaruka cyane cyane kazuza kejo ibyo rero ni ibintu byumvikana kandi abarundi bose bifuza kugira amahoro n'umutekano agaruke na cyane cyane bagiye ku muri ibyo biganiro ntibaze bahendane baze bayagukuri bashireho amahoro arama ntituzi mu myaka 10 cyangwa 15 abana bacu ntibaze basubire mu ihumbi
egome reka Professeur Athanase Gahungu namwe mubwire icyo muvuze ku byashikirijwe na Frederic Shimirimana baza kazoza ku Burundi ekanaro sengiyumva avuga ko aboja mu biganiro bose bushira imbere inyungu z'igihugu tuga ku ijambo
ego gikuru cyane bavuze mu ni ibyo by'uko ugwaruka rukwiye kuba rufitse abarushi abaru serukira muri ayo muri byo biganiro iyo ni jambo rikwiye ahubwo turakwiye kuri keza gose hanyuma mugabo uko bari ko baravuga hari ijambo riteye amakenga kumbuye nko kumuntu aba muri abo bavuga ba diaspora nuko muwenga mu Burundi turiko turavuga leta tuba tubuze yuko leta itwawe n'umuntu n'ugwego rumwe gwonyene nibaza yuko tugomba kwipfuza yuko mu minsi za haba yindi leta twemera yuko muri leta harimwo abari mu mugambwe watsinze n'iyindi migambwe yose nguko iyo nama yarusha ibivuga hanyuma kudadaza tukwiye kubisubiramo tukaraba neza kudadaza nitwa dukwiye kuba arizo turaba kuko uwo muhuza twatowe si uwo mugambwe uri ku ntwaro sawo bari muri opposition bari mu ntwaro nibaza tugomeye kuvuga leta si bose bazotumigwa baratumigwa na n'umuhuza uwo muhuza ni wazotanga izo bitwe kwita critères ziti uwo muntu rero tuzotumira azoza ashigikira iki hanyuma baraba ukuntu bubuza ahubwo abuza yuko umuntu bamutumiye aca bari wavuga ati jewe nase uwo n'uwo ko duhura kiretse muri izo critères bemeye kuko kwemera critères izo bikomeye cyane izo critères bamaze kuzemera nibyo tuma rero umuntu umwe ari wabuze uwundi ati we ntuze ibyo rero nabyo rero birakwiye kuko gikuru nk'uko jewe namye mvuga nuko Uburundi bwashatse amahoro kuva kera Uburundi bwashatse umutekano kuva kera ingo turabe rero yuko uwo twatoye yafise imigambi bamutumye ibyo bikwiye kandi bakamuha n'ububasha bukwiye ukuzoshobora guhuza abashobora kuvugira abandi barundi nta bindi no kongera ko
egomeye turi kumwe n'umunywanyi eri nsenge yumva muri neza
ndakuhaye miriwe cyane gose ku iradiyo ijwi rya Amerika
miriwe neza murafite ikibazo ndabona akanya kagiye ikibazo cyabiswe cyane gose cyane cyumviro
ndahaye na miriwe onye abo banyacubahiro mwatumiye hama ikibazo cyo wanje uno munsi ko ndabibona twamye twumviriza ku kiganiro cyaciye ku iradiyo sanganiro umuvugizi w'umugambwe avuga ati ntawoza arafata abo bantu bapfuka ngo bafise ngo imigwi ngo igwana ngo bace babahamagarira mu biganiro ubwo nyene
umuvugizi w'umugambwe yuhe
umuvugizi w'umugambwe Send the Death Bet yapfutse ati ntiyoca azaratumira abantu bumvise bapfuka ngo bafise ngo imigwi igwana kuko yatanze akarori ati twebwe twari dufise ahantu dutwara ati mugabo abo bantu nta n'umutumba n'umwe bafise batwara ubwo honye ntibyoba ari byo batuma batabatumira mu biganiro kukubera bakoze amakosa novuga yuko bashatse gutembakaza ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu hama ikindi kibazo kigira kabiri nashaka kubaza hamwe mu kwicumi batoshika ku masezerano bizoheta bibandanye gute kuko baramaze kuvuga muri Send the Death Bet amasezerano azigira abaho nashaka abo batumire bave umuco murakoze cyane
reka tubaha akanya bagira icyo bishyuye mushyirahe Libera ntibashaka kandi mwishyure icyo kibazo cya Elise Giyumva muce mugira ko mutirakamo abajya politiki bazohura yarusha mu kwezi kw'icumi nk'uko bitekanijwe umuntu umwe uzabukoze
ego imigwirana irakenewe kubera iki kuko amatwasumira hariho abasuda benshi b'igihugu bahunze niyumvira ko bashika barenga nk'ibihumbi bibiri murumva rero ko ari ngorane ku gihugu mu gihe hoba abantu bize kurasa bari hanze kandi bakaba bahunze ingorane ziri mu gihugu yawe rero no kubumviriza nabo nyine bashikirize ingorane zabo nuzeye hatabaye amasezerano mu kwezi kw'icumi nibaza yuko hariho uburyo bwa diplomasi ntibitangaje mbere ko hari ibintu byinshi bihurizanye ibya CPI
ndabona akanya kagiye
yego hariho rero nzera diplomasi kwirakora
nibaza
ko amasezerano ashobora kutaba mugabo azoba mu maguru masha kuko nta nkeka yuko leta iza kuja mu biganiro
Professor Athanase Gahungu namwe mudu ku ijambo ariko twavuga ko ikibazo cy'ukurasa mushyana he ntiyashira kandi avuze ari ikibazo cyo gushira inyuma kuko ubutegetsi bwose bwo cya matora duga ku ijambo Athanase Gahungu akanya gatoyi cyane
ibyo bintu byo kurasa jewe ntabyo nagomba no kuko nte ukumbure ntabyo nubanzi neza nagomba gusa kuvuga yuko ibyo byukwibaza yuko mu kwezi kw'icumi ayo ma iyo umwumvikano utazoba umuntu sivyo yoraba ahubwo yovuga ati reka turabe neza
ndabona kane kagiye Athanase Gahungu ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe mushyanahe liberani hashira kandi turashimiye abanyamanyu radio ijwi rya Amerika bose badutekamo turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'izuma na Fatukarara yegeranije ikiganiro turabashimiye mwese inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.